Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ntabwo nari gutore bataza hano. Ndabyishimiye cyane.
Ndabyakiriye neza kubera yuko nanjye nibazaga kuntu ndwaje umwana nibaza kuntu nzava mu bitaro no nkajya gutora byari byaranyobeye. Hakugwa biranejeje kubona yuko mwatuzaniye hano ahantu dutorera bitaturuhije.
Abo ni bamwe mu Banyarwanda bari ku bitaro mu gisagara cha Kigali bishimiye kuba boroherejwe uburyo bwo gutora mu matora bashinga amateka. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hatumwe hafi ya maradiyo yanyu. Aki mbere kugaruka ku idoni doyizo nkuru n'izindi ndabafitiye mbaze ndabwiye muri make ku ishamwe mpuza makungu gishinze kurwanira gateka kazi na muntu risaba makungu guhagarika vuba bishoboka gushorera ibirwanisho muri Arabia Saudite nyuma yaho harasiwe imodoka itwaye amyeshure hagapfa abagera kuri 51 harimo abana 40 mu cegeranyo casohowe ejo na Human Rights Watch yise ico gitero icaha co mu ntambara cakozwe n'abasirikare mva makungu barongoye na Arabia Saudite cyongeye kubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bari mu bugeni abari bagiye gushingura babo ubwakozwe ku bitaro no ku mashure muri Yemen. Ico cegeranyo gisohowe nyuma y'umunsi umwe gusa unanimva makungu rwemeye ivyaha ivyavuye mu matora muri Ntunga mu matohoza ya Human Rights Watch ko habaye gusamara mu kugaba ibitero harimo no kunanirwa gufata ingingo zari gutuma ibitigiri by'abafa bitaba byinshi. Umuririmbyi umuziki wa pop akongera akaba ari umushinga amateka mu gihugu cya Uganda avuga ko yakubaguwe n'abajeje umutekano yaraye ashitse muri Leta Zunze za Amerika kwisuzumisha no kwivuza. Robert Kyagulanyi azwi kandi ku izina rya Bobby Wine niwe yavyandikiye ku rubuga rwe rwa Twitter ko yashitse muri Amerika ariko ntiyashimye kuvuga ahaherereye neza na neza. Mu ijoro ryo ku munsi wa kane igipolisi cya Uganda acaramuhagaritse hamwe n'umushingwamanza wiwe Francis Zack aho ku kibuga c'indege i Kampala bagerageza kuva mu gihugu. Igipolisi cabagiriza guhemukira igihugu kandi ko bari bahunze. Kyanguli umushinga manza wiwe Zack hamwe n'abandi bashinga amateka batatu batavuga rumwe na leta bari mu bandi bantu 30 bahagaritswe mu ntango z'ukwezi kwa munani bagirizwa kugumura abantu bateye amabuye bongera baronona ngo imodokari yari itwaye perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22 turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio ya Tuvewa akaburungu com Facebook ni Vewa radio ya chukiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira ivyerekeye amatora aho ico gihugu cazindukiye matora rusangi y'abazogira inama nshinga amateka bazosubirira iheruka guseswa n'umukuru w'igihugu yari ishoje igihe cayo c'imyaka 5. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kabuyi yagendeye mu karere ka Nyanza, Ruhanga ndetse na Muhanga kugira ngo ashobore kutubwira uko vyagenze. Ariko ndabona muhinga bw'ivyuma Assumpta Kabuyi tudashoboye kumugumana yamara imbere yuko tumugaruka ko abatoreye ku mavuriro barimwo abarwayi abarwaza n'abakozi barishimira kwegerezwa site z'itora bavuga ko bashima ko bashobora kwegerezwa izo site z'amatora. Ari kumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana abidusigurire.
rwo gutora byo rwose dutoye neza nta kibazo ngenda nabikunze ubwo bwa mbere ntoye nakitwa Louise nda bikunze ndabyakiriye rwose imana
bimere mu mwe umwe mu barwariye mu bitaro bya Muhima biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali usobanura umunezero afite nyuma yo gutora abadepite nubwo mbere atoye nubwo bigaragara ko afite intege nke ariko bamusindagiragira hari site yitora imbere mu bitaro aravuga ko byabanje kumugora kuko ikarita ndangamuntu yari ibitswe n'ubuyobozi bw'ibitaro
numvaga ndi gutoye narazengeje muganga rwose ngewe bavuga ndi bajye kuyikura hari abayime ndabibasubiza ariko nge gutora hanze rero ngira amahirwe mbona barayimaye nk'uko nje gutora ndatoye ndarangije
uyu kimwe n'abandi barimo abakozi b'ibitaro muri serivisi zitandukanye barerekanye indangamuntu bakanikwa ku megere k'ubundi bagatora
ndi mu bitaro
oya
mfite umwana muri neho
wigeze ubona uburyo bwo gukurikirana imigabo n'imigambi y'abiyamamazaga
eh baraje kubitubwira
watoye ufite amakuru n'iki ubitezeho
ni byiza nyine by'iterambere
nk'ibiki
ntabwo mbizi neza ntabwo nari gutora batazana ndabyishimiye cyane
ndabyakiriye neza kubera yuko naje nibazaga kurondwaje umwana nibaza kuno nzava mu bitaro no nkajya gutora byaranyobeye hakugo biranejeje kubona yuko mwatuzaniye hano ahantu dutorera tubitaturuhije
wari warakurikiranye se ibikorwa byo kwiyamamaza umve ushobora gutora cyangwa ishyaka watora ariko uzi neza imigabo n'imigambi yaryo
ntabwo nabashe kujya ngenda niyamamaza ariko kubera yuko ngiye nsanzwe nkunda gutora ishyaka riba rifitiye umumaro mbandizi
ku bitaro bya Kacyiru biherereye mu karere ka Gasabo naho twasanze batora Angeline Mushimiyimana wari uhagarariye site y'itora muri ibi bitaro yatubwiye abahatoriye abari bo
aho ku bitaro bya Kacyiru harimo gutorera abakozi b'ibitaro abakozi ba forensic laboratory harimo gutorera abaklina harimo gutorera abarwaza harimo gutorera abarwayi bafite batarembye cyane abarembye cyane ntabwo bashoboye kuza cyane cyane nk'abagore bari kunda abo bamaze kubaga bari muri saridope barimo kubaga abo ntabwo bashoboye kuza gutora igeza kuri aya masaha yo mu masaha atatu n'igice tumaze kugira nk'abantu bageze nko kuri 300 bamaze gutora
kuri ibi bitaro kimwe n'ahandi hanatoreye abakozi b'inzego z'umutekano bari mu kazi nta muvundo n'imirongo miremire byahagaragaraga kuko bazaga umwe umwe bagatora abakozi bagasubira mu mirimo naho abarwayi bagasubiraho bari barwariye n'abarwaza bikabuko uyu ni umuganga mu bitaro bya Muhima watubwiye ko barimo gufasha abarwayi
natwe twatoye kandi nkaba nishimiye uburyo twatekerejweho kugira ngo tuze duhabwe serivisi hano kandi dutore ku gihe kandi dutore aho turi n'abo turimo kuvura nabo bahabwa ayo mahirwe umushefu wa serivisi yari afite amakuru ko uburenganzira bwa mbere k'umurwayi arabanza kuvurwa yarangiza agakurikirana irangamuntu kuko ntabwo umurwayi aba yiryamanye akamufasha akamuzana gutora akamusubiza ku gitanda cye akagenda azana undi gutyo
komisiyo y'igihugu y'amatora iravuga ko yateganyije ko bazatorera mu bitaro n'amavuriro bakwandikwa ku migereka kuko yasanze hari abantu benshi igihe cy'amatora gisanga bariyo ku mpamvu zinyuranye iyi komisiyo ivuga ko ari igitekerezo yagize inabisabwe n'abaturage batandukanye Bwana Bwishyura John ushinzwe ibikorwa by'amatora mu murenge wa Muhima araduhishusho yuko byakozwe
ntabwo twari dusanzwe tuzi abantu bazatora hano ku kwa muganga twakomezaga kuba turi hafi kugira ngo dufatanyije n'abaganga bakatubwira uko situation imeze ese abarwayi murabona bangana iki abarwaza murabona bangana iki bakatubwira ati mu kigereranyo tukazana ibikoresho kuko mu by'ukuri nta mibare yaho twari dufite ariko icyagaragaye cyo nuko hari abantu benshi usanga banaruta nabo mu midugudu imwe n'imwe tubabaza batubwira ko ari abantu 340 kigereranyo ariko ikigaragara barimo bararenga
umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiye ijwi rya Amerika ko muri rusange nta bibazo byigeze bigaragara ku masite ari mu bitaro n'amavuriro kuri uyu wa mbere mu gihugu hose habaye amatora rusange y'abadepite kuri uyu wa kabiri ku itariki enye z'ukwezi hakaba hateganyijwe amatora y'icyiciro cy'abagore nibutse gusa ko ari ku nshuro ya mbere hashyizwe site z'itora mu bitaro n'amavuriro Claude Ganza Munyamagana ijwi rya Amerika i Kigali
Claude Ganza Munyamagana rakinuye mgenzi wacu Asumta Kabuye nawe turi kumwe kuri telefone ariko arakurikirana ayo matora mu karere ka Nyanza Ruhanga ndetse na Muhanga Asumta Mahoro muri utwo turere kure kurikirana mwo iby'amatora y'abashinga amateka
Amahoro Diane
Ego byagenze gute yatanguye sangapi umwuka warumeze gute
Yego Diane nkuko bivuze byatangiye mu gihe cy'asamoya nibwo n'amatora byari bifunguye ariko kandi aho kuko mu ntara nagiyemo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyanza Ruhango ndetse na Muhanga akenshi ari mu giturage abaturage batangaza kuva saa kumi n'imwe hari n'umusaza wambwiye ko yageze ku biro by'itora isaa kumi za nijoro akarindira ko bafungura gatora wasangaga bazindutse ku buryo saa tatu saa yine wabonaga nta murongo uri ku biro by'amatora umuntu aza akinjira agahita atora gusa abantu benshi babaye nk'abagaragara mu karere ka Nyanza kuko muri Nyanza hari ibigo by'amashuri byinshi aho wasangaga abanyeshuri biga mu cyane cyane mu mashuri yisumbuye bagiye babashyira ku migereka ugasanga rero niwe honyine byibuza usanga muri aya masaha hakiri abantu bagenda bahitahita ikindi nakubwira ni uko mu karere ka Nyanza ni naho hatoreye umukandida Nsengiyumva Janvier waje guhura n'akabazo gatoya nakita gato kuko komite y'igihugu y'amatora ivuze ko igiye kubyigaho aho kuri lisite y'itora aho kwandikwa amazina ye Nsengiyumva Janvier banditseho Nsengimana Janvier akavuga rero umukandida akatubwira ati bishobora guterera abantu ikibazo nk'abantu bari bazi amazina yanjye ariko batanzi ifoto yanjye bakaba wenda batama ayo mahirwe kubera ko batabonye amazina nyayo
none komite
bimaze kutubwira yuko byo ntacyo bitwaye bagiye gukomeza babwira abaturage ko ari inyandiko gusa itanoze ariko kandi ibirango bye bihari ndetse n'ifoto yo ihari
urakoze yasumutaka wibandanye rero ubikurikirana hamuraheza ugaruke makuru yacu yo hanyuma utubwira uko bizavyifasha Ishirahamwe tukivuga ivyayo matora ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryarungitse umurwindorerezi zigera kuri 30 kuyacungera uwo murwi husigura ko imenyetso vya mbere vyerekana ko ayo matora azobamwo ubwisanzure akagenda neza inkuru tubaza mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
Indorerezi z'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika zarungitswe mu Rwanda gucungera amatora y'abashinga amateka zigera kuri 30 urongoye uwo mugwi avuga ko igikorwa cabo ari ugucungera ko amatora aba mu bwigenge mu mutekano no mu ituze nk'uko amasezerano y'intwaro rusangi y'iryo shirahamwe abitegekanya umufasoni Aichatu Mendaudu Suleiman yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire mu gihugu ca Niger niwe arongoye izo ntumwa
Le mandat de la mission d'observation
igikorwa cy'uwo mugwi kizokorwa atawudutamitse ijambo tuzaraba ko amatora azoba mu bwigenge mu ntwaro rusangi no mu muco tuzoraba ibibera mu tuzu tw'amatora byose kwatamusunikano kwatagutera ubwoba abaja gutora canke aba bategeka ico batora ingene baza n'ingene bakigwa twarungitse indorerezi 30 ziri mu mice 11 bagiye mu ntara zose z'igihugu hame no mu gisagara ca Kigali tuzocungera ikiringo cy'amatora hame n'inyuma yacu gushika ivyavuye amatora bimenyekanye mbere yuko uwo mugwi uja ku kivi hari izindi ntumwa zari zimaze ukwezi ziraba uko ayo matora ariko arategurwa mu gihugu Aicha Tumi Ndaudu yemeza ko ibimenyetso vya mbere byerekana ko amatora azoba mu mutekano
le rapport d'observation avant les élections a regardé toutes les conditions d'organisation
umugwi wa mbere wadutanguriye waravye cyane cyane ingene amatora muri rusangi ariko arategurwa icegenyo cyabo kivuga ko ibisabwa byose bikwiye kugira ngo ategurwe amatora meza kandi yizewe naje we nivyo abo twashoboye kubona nabambwiye narabonanye n'igisata cawonikiraba iterambere umugwi utegura amatora amashami yigenga habe n'abaserukira leta nizeye ko azobara amatora atekanye nta kintu ndabona giteye amakenga canke cyo hungabanya umutekano izo ntumwa zizorangiza akazi zatumwe itariki 8 z'ukwezi kw'icenda uno mwaka bitekanjwe ko izo ntumwa zizoshira ahabona raporo izo birimwo ivyifuzo n'impanuro vy'ingene amatora akurikira azotunganywa neza kurusha bafatiye kuvyo bazoba babonye ubu komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko hitezwe indorerezi z'amatora zigera ku 2000 mu matora yose y'abadepite mu matora ya perezida wa Repubulika yabaye ku mwaka uheze yatsinzwe na perezida Paul Kagame indorerezi z'ishami ry'ubumwe bwa Afrika zarashimye ingene amatora yagenze zavuze ko aya matora yabaye mu muco mu mutekano no mu bwisanzure Pierre Clavier ni inkuru I Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
mukanya tuzaje mu gihugu cyo Burundi ariko imbere yaho tubanze tumarire amakuru tubafitiye mu Rwanda tuyafatiye mu by'inkino ubu naho hamugwiserukira gihugu u Rwanda rw'abigeme batarakwiza imyaka 20 mu nkino za volleyball waraye utahukanye ikibanza ca kabiri ku rwego rwa Afrika mu nkino zari zimaze iminsi 9 zibera Nairobi muri Kenya umugwi wa Chironka n'uburenganzira bwo kuzoja mu nkino z'isi yose zizobera muri Mexique mu mwaka uza Julius Kansime yararongoye iyo miyabaga asigura ko abo bakobwa iteka batayigwa gutera Rwanda gusa ahubwo bariteye akarere kose mu byumva mu nkuru tukubaza mugenzi wacu Nairobi Elo Julika neza
Awali mjojo kuru uwe imana kukibuga mhuza mahanga chitiri uwe moi Nairobi gihimi ya baga ya wanyarwanda kazi itara kuizi miaka mirongibili yari kiligi nana ihelile kutawuka nikibanza chakabili mwongino za volleyball uwe gwa Afrika na harigi meumu misili batabo roheleje nagato valantine munezero umukuru mguru Rwanda yashimye intambwe we na bagenzuwe bashitseko
numvise ari ibintu birenze cyane cyane ko kizera ama ekipe kize cyagihari aka ama ekipe arahari arakomeye kugwego nje ntabitekezagaho kujya muri kimwe cya kabiri numvaga ari ibintu birenze numva ari nibishimishije cyane ko byananshimishije cyane rari rwa ekipe yange na byashimishije cyane
wovuga kutaruvize
nari mbyizeye ariko kizere cyari gice yabitewe n'uko nyina yuko kizera kizere cyahise cyane none bite no kutwaje ku kibuga uko mugoma uko nabakinyameze kubona urwese kugitike hari kinahisha ako kugira ngo twabyerekana hari kizere byahise bima bashaka kujya mu kimwe cyakabiri
eka na Julius Kansime yaje barongoye niko kuko
mu byukuri ni ibintu bishimishije cyane aba bana twazanye n'abana batoya niyo bwa mbere baje muri iri rushanwa kubona dutahanye umwanya wa kabiri ni ibintu buri wese yakwishimira ari je ari abakinyi ari abanyarwanda muri rusange twese turabyishimiye kuko buri bose bari mu Rwanda baratugira bati kuraje mukomereza aho ngaho muhindura amateka kuko uyu mwanya na ubwa mbere twawugira kuva u Rwanda rwaba mu mateka ya volleyball
ayo mateka yahindutse yahaye amahirwe abanyarwanda kazi yo kuzoja mu nkino z'isi yose mu mwaka uza munezero nabo bakinana basanga ari iteka ridasanzwe
neka ko dutsinda akarere kose especially u Rwanda rwacu ko twaje tuje guhangana n'ama ekipe duseruka igihugu cyacu aho na karere mu stade turiteguye cyane turi na ready tugiye kujya twari imyitozo kubyo cyamukisi akabose tuzana igikombe abakobwa mu Misiri ntabwo ari ekipe yoroshye ni ekipe ikomeye ifite mu mutwe cyane ko bo bafite atake zikomeye cyane nyeka ko impamvu badutsinze batwatatse noneho twajya kuri block atwisha block out cyane akari impamvu badutsinze
narishimye cyane uko byaranunguye uko nabishyigaraga ariko nayibonye buri mwe nyine twakora umwitozo kabona aho tuzagira ariko twageze hano nyine tubishyira mu bikorwa twerekana ko dushoboye turabikora nzatanga intwari biroroshye kandi yanakomeye ntago bikomeye cyane kandi narwo byoroshye ngo urekere tugiye kugenda dukore ku buryo twajya guhura nabo batazongera kudutsinda tuzatwabonye hari ari ikibazo tubikosore
imbere yo kubikosora Kansime wasanga umugwi utateye iteka u Rwanda gusa
uroye mu muri zone 5 iyo bita zone ya gatanu ni akarere ka volleyball ka gatanu u Rwanda nitwe twenyine turuserukiye urumva rero ntabwo u Rwanda ruserukiye u Rwanda gusa ahubwo ruserukiye n'akarere ka gatanu ko niyo kipe yonyine bashoboye kohereza
aka gatanu twavuga ko ari hena
aka gatanu na Sudan na Eritrea na Somalia na Kenya n'u Burundi n'u Rwanda na Tanzania na Uganda
umugwi w'abatimba b'abanyarwanda bari Nairobi ntiwari watanzwe gushyigikira abashiki babo
nari sema kibi cyanje uno mfana abana biwacu nuko imbaraga nyine n'ubutsinzi muri tewe kugira isema nyine barize isema kibi cyacu kuva kabisa isema rikomeye cyane yo mu gihugu cyanjye serukira amahanga abagize kuri intambwe nyine atu nabi mbona kabisa bisimira cyane
ngatizame ngo kunyi turabona abanyarwanda bose baje abantu yakora n'abandi bose baturutse impande n'impande n'abanyakenya n'abarundi bose bari kudufana tugaragwa twikurikirana mbese
morali ni ngombwa kuko u Rwanda turi aba mbere Rwanda abantu bakakira bose bumve Rwanda turi aba mbere Rwanda tukofiti Rwanda Rwanda tuko wini leo turishimye cyane u Rwanda twaje mu gikombe cy'isi igikombe ngombwa n'ubwo gitaye i Kigali Kigali
izi nkino za volleyball ku rwego rwa Afrika ku bigeme bari munsi y'imyaka 20 zari zatanguye ku itariki ya 25 ukwezi k'umunani guheze ku mugwa mukuru Nairobi Eroje uri kaneza Nairobi iri ya Amerika
Eroje uri kaneza harakenewe kuri ayo makuru rero atuzaniye Nairobi yerekeye inkino z'abanyarwanda mu bya volleyball abakobwa bumvise baraye baronse ayo mahigwe kuzoshobora kuja muri iyo mikino ya Mexico mu gihugu cy'u Burundi naho bamwe mu barimyi bo mu makomune atandukanye yo mu ntara ya Murambya ntibabona kumwe igihe cyo gutera imbuto zo kumutasuro harabasanga ko imvura imaze iminsi igwa ari nyinshi ku buryo batoteragira abandi nabo bakayita igihungura bayi kuri ivyo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko buzotanga umuco minsi ya vuba muravyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Murambya Diane Ndonzi
Aba ni bamwe bari mu mirima dusanze bariko barahanda aho bazotera imbuto zo kumutasuro nk'izibigori hamwe n'ibiharage ku mutumba wa Masango ho muri komine ya Muramvya. Ibyo babikora bitsunze imvura yaguye mu mpera z'uku kwezi k'umunani.
Mutamwitwa gute?
Nze ingorore yonaye.
Kumuha mukukura ibitoki muriko murateragira ibigori hafi?
Twitegurira guteragira ibigori mu ndimo dukangaje isasi. Twamaze kwizera umutasuro ahegereye muhira no kurejo niwe ndatera sindeje.
Hari nabandi bariko baraca amabango yaho bateragira ibigori. Ekanuyu avuga ko yari kuba yatanguye guteragira yatabari uko ari ndiri ifumbire ya kijambere.
Ngubuye yashi tubandanije tuguma dusomba amaze dutera imyumba ati kuko ari itarindange. Ame mvuri guye ari byo byizo tuzoca dutera ibigori turose yangira urabona hari hanyweye beshi babashoboye gutera iyo baronka iyo yangira habuze yange.
Iyo ni mutinya ko bishobora guhera
ndibaza ivyo byose bibihe imvura nkeka izoba hafi kuko nta gihe na kimwe yabwagwe ngo igeze nk'iki gihe uri kuri cyemahose hanyoye.
Nubwo biruko amakuru dukura mu buyobozi bujejwe amazi y'imvura no kugenzura ibirere mu gisata cha Ijebu avuga ko kugeza ubu atamvurira atasura kukaba nkako abari myibo muri komine ya Mbuye muri no ntara nyene ya Muramvya bavuga ko bataragera gutera kuko imvura imaze imisigwa ari igihungura bayi. Aba ni bamwe ku mutumba wa Mugerera muri yo komine.
Twebwe turarindiriye nuko ku cyenda yuko hari imvura tuzobona. Nawe ni igihungura ntitwashoka dute igihungura bayi kera niko twabivuga tutinya rya zuba rihora riza mu nyuma rigaca ribitwara.
None ubuye muri komuteragira iki?
Ibihaya, imyumbati.
Ibyo byakiwe n'izuba nta ngorane.
Ntacyo biba.
Ntaze hinduze birigwa niho dushobora gutera. Kuko aba habombye naho imvura yocigenda birashobora kumera.
Mu bamaze guteragira nubwo batarishimira imvura cyane bihutira ko abanyeshuri bava mu kiruhuko babunganiye mu bikorwa.
Twisunga abo bana kugira ngo dufashe kuyora amase. Ubona nka kibi ndoba ntikora nk'imbegete y'amase. Yaturaguye ngaha. Ejo naho tuzajya turagura hariya yiye.
Hama naho tusigara urateragira.
Ni nzi nsigamira cirira n'umutamakazi wanjye. Ngaca amabanga umutamakazi agashira amase hanyuma nkacagenda gutya.
Muri rusangi abarimyi bavuga ko bamenyereye kugendereza ibihe ariko kubwihindagurika ry'ibihe rimaze igihe ryibonekeza basaba ko bamenyeshwa ibijyanye n'ikirere.
Nibabona mu kirere atamvura iriho vuba barabitumenyesha abo babijejwe. Ntitubandanye dutera.
Ukubura makuru kubijyanye n'ibihe by'ikirere ku barimyi rimwe na rimwe kuragira ingaruka mbi nk'uko bamwe babivuga. Ni mu gihe hari igihe batera imbuto bamaze kwishimira imvura yamara ikirere kikabahinduka. Kuri ivyo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi burabizeza ko muri iyi minsi ya vuba bugiye kugira icyo bushikirije. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Inkuru imwe yo mu makambi mbere yuko duhava duca duhinduka duhana gahindukira itangira ry'umwaka w'amashuri w'2018 ushabiho 2019 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utanguye bamwe mu banyeshuri mu nkambi ya Rusenda yo muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Amajepfo atabikoresho by'ishuri bafise. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Ubwo kuri uyu wa mbere hatangizwaga umwaka w'amashuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye yo mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko uyu mwaka utangiye amwe mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi muri iyi nkambi harimo Action Aid na Ebenezer ari nta bikoresho yari yaba. Ubwo twagendereraga bamwe mu banyeshuri b'Abarundi biga ku kigo cy'isumbuye cya Institut Batwa na EP Sungu kuri uyu wa mbere, bamwe mu banyeshuri bari bambaye za uniform abandi nabo batazambaye, maze batugaragariza uburyo batangije uyu mwaka w'amashuri w'2018 munani 2019 muri aya magambo.
Mwaka turawutangiye ariko bamwe bamwe ntidufite dutanguza ku ishuri nk'amakaye uniforme, nubwo badusabye ko tuzokwambara ibirato byera ariko nk'ubu ntabyo dufise. Sinzi rero Benezeli ko arishizeho tubwira ikadupokeza, sinzi turarindiriye.
None se murabigenza gute mu kwandika mudafite amakaye?
Turatonda ku ishuri uko nyene turarindiriye, turabe ko tuzohava turonka izo tuzoba turandikisha tube turatanguza umwaka.
Ubu wazanye amakaye ngayo?
Nta nimwe nazanye.
None se uriga gute udafite ikaye?
Napfuye gutonda uko nyene nzoba ndatonze uko nyene amanina yaronka nzokwimura kubandi bazaba bamaze kwandika.
Tangiye neza ko nta uniforme baraduha, iyo mwaka weze nta uniforme baduhaye bahaye ayandi mashuri twebwe mu wakane baratwiye. Nanjye nambaye izi mpuzu zisanzwe nta uniforme dufite.
Kubera iyo mpamvu?
Igije imyaka ibiri bataduha uniforme.
Twebwe rero icyo kibazo nabo bafise turi banaho nikora na hantu dukura amahera yo kugura amakaye, uniforme zirazimbye. Twebwe nta hantu twokura amahera ariko tukumva ngo nta byangombwa ufise, ata byangombwa ufise seno wobwiye gukora iki ku ishuri. Ubu ngubu nazanye impuzu zisanzwe, ntabwo nazanye uniforme.
Nyanzira Chantale kimwe n'abandi babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bari baje kwandikisha abana babo ku ishuri ribanza rya EP Isungu, batubwiye yuko bateye impungenge no kuba uyu mwaka w'amashuri utangiye kandi abana babo batarahabwa ibikoresho by'ishuri.
Kubera nta muntu aja ku murima adafise isuka,
ibyo nabyo ntibiba
biza. Rero ni uko bopokeza abana kubera bazi yuko umwana aja ku ishuri afise ikaye, babapokeza amakaye, babapokeza amakaramu. Mu mwaka uheze niko twimenye ntibabapokeje, guhera uyambere niyo yapokeye, naho ntibapokeye bose. Je ndafise abana benshi batapokeye, nta mwana wanje n'umwegeza muri uyu mwaka. None nta n'iniforme bapokeye, none n'aba bataguye kandi umwaka batarapokeye na kimwe. Uburyo turarindiye turabe natwe, mwebwe mudushikira imbere mukaba ingiga bakadupokerera abana bagapokera, kubera ntibazoguma uko bihorera mu nzira biza biririza iyo mu gahinga.
Jean Misigaro n'umwarimu mwaka wa kabiri ku ishuri ribanza rya EP Isungu avuga yuko kuba amashyirahamwe ya Action Aid na Ebenezer ajya atanga ibikoresho by'ishuri mu kwezi kwa mbere kandi abanyeshuri bo bafunguye mu kwezi kwa cyenda, hari ingaruka bigira ku myigire y'abana.
Ingaruka bigira ni uko umwana ubumenyi tuba mba ndiko ndamwigisha atahabushyira mu ikaye agasambwira ati ntaho nandika, nta n'icyo nandikira ko nta na kimwe.
None se nk'uyu munsi barandika he?
Uyu munsi nta namwe bandika.
Urabigenza gute?
Jyewe ukuntu ndabigenza, ndagerageza kwiyaranja jyewe ubwanjye, nkababwira barondere udukaye tw'umwaka uheze kandi si benshi badufise. Baba ari twobandikamo
Rwanda rw'ishyirahamwe rya Ebenezer ari naryo rya ritanga ibikoresho ku banyeshuri b'impunzi z'Abarundi biga mu mashuri yisumbuye yo muri iyi nkambi. Batangaza yuko nubwo aba bana batatangiranye uyu mwaka n'ibikoresho by'ishuri, hari gahunda bafite yo kuzabitanga. Uyu ni Makini Rukamigwa, umukozi wa Ebenezer mu Rusenda.
Ubu ngubu ntabyo turabahereza nk'uko bisanzwe, iyi ni imyaka itatu tumaze tubitanga kuva iyi nkambi yaza, kuko tujya tubihereza abana b'impunzi z'Abarundi bari hano mu nkambi ya Rusenda. Ariko mu minsi itari mikeya byo deja twamaze kubiteganya birahari, tuzabibahereza.
Kubera iki kibazo cyo kudatangira ibikoresho by'ishuri ku gihe bigenda bigaragara muri inkambi yo mu Rusenda, bituma bamwe mu bana bagenda bazerera mu mabarabara ndetse abandi nabo bakazererera ku kiyaga cya Tanganyika. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo, nawe we urakinuye. Mbere yuko duhana gahindukira, ndababwire muri make ko abanyororo baharurwa 400 baraye batorotse ibohero riri mu micungararo yo mu bumanuko bw'umurwa mukuru wa Tripoli ni muri Libya, hamaze indwi habera gutana mu mitwe gukomeye nk'uko vyashikije n'igipolisi. Benshi muri bo bari bapfunzwe bagirizwa gushigikira Muammar Gaddafi hamwe n'ubwicanyi mu migumuko yo mu mwaka w'2011 yasenyuye intwaro yiwe. Amakuru atangazwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu havuga ko abantu 39 bishwe, abandi bashika kujana barakomereka kuva izo ntambara zihuza imihari yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe zitanguye ku munsi wa mbere mu manuko wa ku munsi wa mbere mu bumanuko bwa Tripoli. Leta y'ubumwe yemewe n'amakungu yashikirije ejo kwa Mungu ko ishize umurwa mukuru wa Tripoli hamwe n'imicungararo yawo mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara. Umurwa mukuru wa Libya nta gahengwe urigera uronka kuko wamye mu ntambara hagati y'imihari kuva Kadafi akuwe ku butegetsi. Nuko n'incuti bakunze mwakoze kumviza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriye ku bwa Macbile ya Bero yafatikanije na Ingenieur Nadjwa na Jenazwe Diane twari kumwe. Tuzongere dusubire ejo nkaho twahereye. Mugire umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyi no mu byanyu. I'm letting go. That easy, yeah, Mr. Nick.